indundi culture amakuru mu kirundi
Isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba tubahe mwiriwe tunabahikaze muri aya makuru twabateguriye ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru Hara makuru arikaca ku mbuga ngurukana bumenyi ibiro bikuru bijejwe bya rusasuma nkuru y'abanyagihugu buraro burimye n'ubworozi bivuga ko atariyo ayo makuru akabasama amafaranga batano suburenganzira bwo kuba mu wazokora rusasuma kugira bazoronswe inyigisho zo kuva kuri uyu wa kane muraja kubyumva batabaza leta ngo ibaronse ivuriro abona baherutse kwimurigwa na leta muri site ya Matyazo commune mu bimbi ntara ya Bujumbura bavanywe mu bice bya zone gatumba commune Mutimbuzi yo ntara nyene kubera imyuzurira y'uruzi rusizi aho batinya ko ingwara zishobora kubamara narya bahabari benshi muri ico kibanza ho batanguye kuboneka gahengwe ku biciro by'ibifungurwa kuramwe mu masoko y'intara ya Kayanza ariko abadandaza bavuga ko n'ubukene ubwigitoro bukiri intambamyi kuko abaguzi babakure bibagora kubashikira ngo leta irakwiye gukora ibishoboka byose hakaboneka inshuro n'imiburiburi zitatu ku muyaga nkuba waruhasanzwe ivyo nibishikirizwa n'umugambwe AND usigura ko byofasha kugira ubutare buvugwa mu gihugu bushobore gucukugwa muri aya makuru murumva ko gasupari ko bakawurongo yabisigura aya makuru agarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari irijwe ni Odiron Hejimana mukanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru hari amakuru ari kaca ku mbuga ngurukana bumenyi ibiro bikuru bijejwe bya rusasuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi bivuga ko atariyo ayo makuru asaba amafaranga bataronse uburenganzira bwo kuba mu wazokora rusasuma kugira bazoronswe inyigisho zo kuva kuri uyu wa kane kubatowe gukora iyo rusasuma Nikola Ndayishimiye arongoye ibyo biro avuga ko ibiro arongoye ata amafaranga bya ko umuntu numwe mu bikorwa bene ivyo akamenyesha ko hari ko hakogwa amatohoza kugira bari gukwiragiza ubwo butumwa bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane kurikira Nikola Ndayishimiye
Bifatiye kuri izo nkuru z'ikinyoma ibiro bikuru bijejwe rusasuma birateye ibyatsi izo nkuru z'ibinyoma ziriko zirahanwa hanwa ku mbuga nkwaniro zateguwe n'inkozi z'ikibi ibiro bikuru bijejwe rusasuma biboneye akaryo ko kumenyesha Abarundi ko atagikogwa na kimwe birangura birinze gusaba amahera ibiro bikuru bijejwe rusansuma bihamagariye abantu bose kwama bemera inkuru zitanzwe n'ababifitiye uburenganzira ibiro bikuru bijejwe rusansuma bitangarije abo bantu bariko barahuvya abenegihugu ko bigiye kubashengeza mu butungane intahe ibakubite mu gahanga ibiro bikuru bijejwe rusansuma byongeye kwibutsa abaronsa amahigwe yo kuba mu bazokurikirana inyigisho z'abazokora rusansuma nyezina ko ejo aho bukera igenekerezo rya 2025 mu kakaro no mwaka w'ibihumbi 2024 igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo bozindukira mu bibanza bamenyeshejwe kugira ngo bakurikirane inyigisho
Nikola Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijejwe ibya rusasuma yimirije mu gihugu abanyagihugu baherutse kwimurigwa muri site ya Matyazo ni muri commune mu bimbi ntara ya Bujumbura baratabaza leta ngo ibaronse ivuriro muri iyo site abo baherutse kuvanwa muri zone gatumba commune Mutimbuzi iyo ntara nyene kubera imyuzurira y'uruzi rusizi bavuga ko haraho haza abaganga nabo bagakora amasaha make y'umutaga gusa abo banyagihugu bagumana impungenge ko ingwara zishobora kubamara narya basanzwe haba batari bake muri iyo site Roseline Munezero
Kimwe mu byo abanyagihugu bimuriwe muri site ya Matyazo commune mu bimbi ntara ya Bujumbura bidogera n'ubukene bw'ivuriro aba bakavuga ko ni abaganga baje bakora umwanya muto wo kumurango gusa ibituma abagwara mu masaha y'ijoro bataronka aho bivuriza
ivuriro rirakenewe ko ivuriro rihari nk'ubu huye ritonda ritebye mu masaha 5 ribaye ryatonze mugo saa hindwiro rishe bace bagenda kandi bagiye na ingwara zikari ijoro nta muganga n'umwe araranga niyo umuntu afashwe mu ijoro hacaza abasekirite ni bace bafasha mu kumuterura bamutwara mu macyazo ni kure kandi yagiye mu twari yashinzika yo umuntu bagera batwaye ku ndero uzobiragoye ashikayo yatabanise
kandi ni kintu kivuriro kiraduhanze hora nkaha abaganga baraza bakadufenta ntibaduha imiti kwiye kandi ni bamarana amasaha 3 ntibavura abantu beshi
Abanyagihugu kandi baranegura ko n'imiti iboneka kuri iryo vuriro idakwiye cyane cyane kubagendana indwara zidakira
nkaje ngo yasema mfashwe nkafatwa mu gikaraza naje ndo umuti n'ingoga banera nga aho nyene no cyabwe
aba basaba koroherezwa mu kuronswa ivuriro kuko bakora ni hari benshi indwara zishobora kuguma zigwira
nosaba yuko baza kudufasha bakatuzanira ivuriro hafi ligengwa n'iyo miti imiti ya diabeti imiti ya asima imiti y'imitima
kwasaba yuko bo duha abaganga kabisa gakuma nga bararanga kandi bo badufashije ni imiti ni kuyiweza kandi ubu plastamoro nawe uvuze ingwara ya malaria wa bata plastamoro mbaka ingorane
Ibyo biruko mu gihe umugwi w'igihugu jeje gukinga ibizana isibe wari watangaje mu gihe ababimugwa ko leta zoronse ibikenewe ababa muri iyo site harimo n'ikijyanye no kwitamagara yabo kandi ko mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2063 iyi site zoba ari imwe mu bisagara by'akarorero birimo amashure amavuriro n'umuyaga nkuba
Tozerine munezero mu bijanye n'inyubako nyene uburongozi bw'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro mu gisagara ca tega buhamagarira bubaka amazu muri ico gisagara kwitura ico kigo imbere yo gutangura ibikorwa kugira baronswe amategeko bo kwisunga ivyo ico kigo kibishikirije inyuma yaho leta idugirije hadabu kuva mu ntango z'uko kwezi kw'indwi kubatsa ataruhusha co kimwe n'utamanitse ku kibanza yubatse mu nimero y'uruhusha hamwe n'itagisi yemeza ko yarishe byinshi nanise ati ntanguvu ni mugenzi wacu akorera higitega
Itegeko ry'ubushikiranganje bubiri mu byo bujejwe harimo ikigega cya leta hamwe n'inyubako inomero amajana 72 akarongo gahiritse amajana 540 akarongo gahiritse ubusa 40 byo kuwa 10 mukakaro uyu mwaka 2024 rishiraho itagisi yo kubaka inzu mu bibanza bitandukanye biri mu bisagara byaba ibyatunganijwe cyo kimwe n'ibitatunganijwe iyo tagisi ikaba ingana n'ifaranga rimwe ku gihumbi afatiye ku giciro cyo kubaka iyo nzu kivuye mu gikorwa cyo muhinga yemewe n'ababijejwe iyo tegeko rishinga itagisi y'ukubaka inzu ritekanya kandi ko umuntu abwirizwa kumanika mu kibanza yubakamwo inomero y'uruhusha gukubaka yahawe hamwe n'igitasi cemeza ko yarishe iyo tagisi ubirenze ko abwirizwa gutanga ihadaburingana n'amafaranga ibihumbi amajana 5 y'amarundi ku muntu nawe atanguye kubaka inzu ataruhusha yahawe anishwa iruhande yo kuriha itagisi y'ukuronswa uruhusha gukubaka inzu ingana n'ifaranga rimwe ku gihumbi afatiye ku giciro cy'ukubaka cyakozwe n'umuhinga yemewe n'ababijejwe no gutanga ihadabu ingana n'amafaranga y'u Burundi umuriyoni umwe abanabandi mu gisagara cya Gitega bavuga ko iryo tegeko ataryo baramenya na bugingo ari rishasha urongoye igisata jeje gutunganya ibisagara n'uburaro mu ntara ya Gitega niyo zimayemeri ateraka mu gutyo abantu bose bafise umugambi wo kubaka inzu mu gisagara kwegera abajeje ico gisata bamenyeshwe amategeko bo kwisunga agira ko kandi amenyesha ko iyo tagisi y'ukuronswa urusha gukubaka inzu yagabanutse iva ku mafaranga 8 ku gihumbi ikabigeze ku ifaranga rimwe ku gihumbi hisunzwe igiciro cy'ukubaka inzu cyakozwe n'umuhinga yeme we nababijejwe ariko ko igihano coco curenze kuri iryo tegeko cagwijwe na kabiri anise ntango bigitega radio indundi culture
mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu umugambwe AND ubona ko leta yokora ibishoboka byose ikagwiza n'imiburi buri incuro zitatu muyaga nk'ubukenewe mu gihugu urongoye umugambwe Gasupari Kobako asigura ko ibyo byofasha mu kwimba no guhingura ubutare buvugwa mu Burundi Kobako anashikiriza ko hambavu yuo uva mu ngomero ho nagwizwa ubundi buryo bwo kuronka umuyaga nkuba nk'utica ibidukikije kugira na busahirize kuri mu gihugu
bifuza yuko umuyaga nkuba wogwizwa injuro zitatu ukava munsi y'amamegawate ari munsi y'ijana no munsi agashika ku majana 3 kugira ngo ubutunzi bwacu tubuteze imbere no kuvuga ubutare bwacu n'agataka kugira ngo dushobore gushyiraho amahinguriro yanikere batora kuva kera kwebwe n'abana bacu nti azohava tahira abazungu ataco tuyikuyemo kuko udavize amasoko ntanga guvu ntibishoboka kurifuza yuko turaba ayandi masoko ntanga guvu amwe biyita yuko atica ibidukijije byose tukabishyira hamwe kugira ngo ugwire turonke ndamatara kuko ubu yama yacitse murabizi nivyo mubamo
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu muri mu ntara ya Kayanza murashobora kuyumva kuri FM 99.9 n'ibici 9 hoba hatanguye kuboneka gahengwe ku biciro by'ibifungurwa ku masoko amwe mu ntara ya Kayanza hagereranijwe no mu mezi atandatu aheze ariko naho biruko abadandaza bamenyesha ko ibidandazo byabo bitariko birasohoka kubera abaguzi bibagora kwiyunguruza kubera ubukene bw'igitoro bose bagatabaza leta kw'icyo gitoro coboneka aho mu Kayanza twakure mugenzi wacu Jana Himana
Ugeze ku isoko rikuru ryo mu gisagara cya Kayanza muri no minsi usanga ibiciro by'ifungwa bimwe imwe byaragabanutse nk'ibiraya byaragabanutse ko amafaranga ari hagati y'amajana 2 n'amajana 5 bivanye n'ubwoko bwavyo nk'ivyo bita ndi namagara vyavuye ku mafaranga 2000 n'amajana 2 bijya ku 2008 ivyitwa kijumbu vyavuye ku 2000 n'amajana 5 bijya ku 2000 Victoria navyo vyavuye ku mafaranga 2000 bijya ku 2008 igitoke cyari ku mafaranga 12000 ubu kigurwa amafaranga 8,000 mu gihe cyari ku 8,000 kigurishwa 5,000 cyangwa 6,000 ibijumbo navyo agatemere kahora ku mafaranga 5,000 muri kino gihe kagurishwa amafaranga 3,000 umuturi wahora ku mafaranga 2,000 muri kino gihe kuri ayo mafaranga nyene umuntu bamuha imituri 2 kuvyereka imboga nazo ishuri nini ryari ku mafaranga 1,000 muri kino gihe rugurishwa amafaranga 700 rito naryo ryari ku mafaranga 500 muri kino gihe umuguzi bamuha 2 kuri ayo mafaranga 500 nyene ibitunguru vyera n'ibitukura vyahora ku mafaranga ari hagati y'6,000 n'7,000 ubu bigurishwa amafaranga 2,500 ibitunguru sumu ariko vyovyo ibiciro biguma biduga kuko ikiro kigeze ku mafaranga 40,000 kandi mu myaka yahera cyari ku mafaranga 40,000 ivyo ngo bigaterwa n'uko atabantu benshi bakibirima kukijanye n'iryo gabanuka ry'ibiciro rero aho badandaza risigura bavuga ko riterwa n'uko ibidandazwa byabo bitagisohoka nka mbere kubera abaguzi bava mu mihingo ya kera nka Bujumbura Gitega Ngozi na Cibitoke batakiboneka biturutse kwibura ry'igitoro bakifuza kwisho gitoro shoboneka kugira ngo urudandaza rwabo rukomeze gutera ruje imbere nubwo biruko iyo gabanuka ry'ibiciro abaguzi bobo bavuga ko baryakira neza kuko baribonamwo akarusho ugeranije no misi heze mu Kayanza Jean Emmanuel ku radio Indundi Culture
Mu bijanye na gateka kazi na muntu runani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi ruranegura kubona rutashizwe mu itunganywa ry'umugambi wa leta wo gukurikirana urwaruka rw'abanyeshuri mu buruhuko urongo igisata cy'urwaruka mu byo kwiteza imbere muri IPHB avuga ko byari gufasha mu kuronderera hamwe inyishu kunzitiza urwaruka guhura muri izo nyigisho Emilienne niyo mwungere abona ko mu mugambi wo gukurikirana urwaruka ho tunganywa neza inyigisho ku buryo ugendana ubumugatogira ingorane
nkuko ry'amasezerano mpuzamakungu abivuga ko atana kimwe mwashobora gukora mutari kumwe natwe no kuvuga twebwe nk'abagendana ubumuga nk'akarere muri uyu mugambi w'ugukurikirana urwaruka ruri mu buruhuko mu nteguro yawo byari bibereye ko abantu bagendana ubumuga baba barimwo niho byari koroha ko no mushugwa mu ngiro bigenda neza kuko nk'umwankadrere agiye muri kominote hanyuma akashahura n'uyu mugwa w'abantu bagendana ubumuga mu nteguro bitarimwo ntibyoroshe ingene atanga izo nyigisho ku muntu atarazi ko bazohura ku muntu adatambuka kumwe n'abandi ku muntu atavuga kumwe n'abandi ku muntu adakanura kumwe nk'abandi ku muntu atumva cyo kimwe n'abandi yari kuba yiteguye imbere y'igihe hanyuma gahura n'uwo mugwawo abantu yamaze gutegura ingene nabo bashobora gushikira n'izo nyigisho ziriko ziratangwa kugwaruka ruri mu buruhuko
kuganyure mubona mwagahazi kubona bata bagishije inama kugira ngo namwe mube mu nteguro y'uwo mugambi
ku bwacu tubona yuko twategerezwa kuba turimo mu nteguro ndetse no mu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi ikindi cokogwa nuko nabo basanzwe batanga izo nyigisho boheza bagakariherezwa ubwenge kugira ngo bashobore gushikiriza inyigisho umwene gihugu wese ku rugero avyipfuza
Ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kurukoba bazwi nk'abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières rivuga ko rishima ibikorwa byo gupima indwara zitandukanye abagendana indwara yo kurukoba biriko bikorwa n'abaganga bava mu bihugu nka Tanzania n'ahandi Aniseti bagira inama arongo iryo shirahamwe asigura ko ivyo bifasha kumenya uko amagara yabo bazwi nk'abanyamwema yifashe aho bangira inama gahamagarira leta gushigikira ivyo bikoga tumukurikire
Ego twebwe turashima ingene aba banyakubahwa babaganga babinonose kubijanye n'ingwara zo kurukoba bo mu gihugu cya Tanzania bakoranye n'umuganga w'iwacu ngaha mu Burundi azwi ku mazina ya Dr. Sawushimike Dorian ebafashe ingingo yuko bofasha abanyamwe mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga rero naho mwabonye ko bahereye mu Kayanza ni mu Yinga byatwa twarahereye ngaha mu gisagara cya Bujumbura muri intara ya Bujumbura yanomye igisagara intara ya Bubanza abo twarabahejeje rero no kuvuga yuko ariko agira intumbero yuko igihugu cyose yoki gendera tukagira iyo ntumbero yo kugira abavure abandi nabo bashobora kumenyekana ingene bagwaye nuko mvuga rero mu ndinganizo nuko icyo gikorwa cyo kubapima kiba gifise amahangira atatu ubwa mbere kubapima nivyo ubwa kabiri kubigisha ingene bwo kwifata ubwa gatatu no kuvura abamaze gufatwa n'ingwara zo kurukobana cyane cyane kanseri rero turiko turaraba leta y'u Burundi eka n'abandi bashobora gufata ingingo turabona yuko bagerageza gufasha ngo tubongera tubasaba yuko borohereza kugira bashobore gukora icyo gikorwa neza ama nabo nyine ku ruhande rwabo ubushikira nganji bw'amagara y'abantu no kurwanya kiza roho nyanganda sida turabona ko bakishijwe umugambi hariya muri ubwo bushikira nganji byofasha kugira abanyamwema by'ukuri bakingigwe kujyanye n'amagara y'abantu bimwe biboneka
Aniseti bangira inama arongo yishira hamwe ry'abagenda no umugabo bwo kurukoba bazwi nk'abanyamwema mu Burundi Albino Sans Frontières ari nano turangirije amakuru ku isaha 12 n'iminota 32 bagenzanje mafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Koffi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane